Kiswahili ni Radio Hijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yagiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mu 2020 migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda mu 2023 mu shora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cya camakuru website ya Kaburungu radio yacu vowa.com. Mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunzi bira gihugu ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jendi mjitakara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba watumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga mu kiganiro cy'uyu munsi twabatumiriye abarundi babiri bari mu bagize uruhara mu gushinga no gutanguza umurwi w'abavuzi b'ingoma muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntumbero yo kwigisha urwaruka rw'abarundi bavukira muri Amerika hamwe n'abarundi bimukiye muri Amerika akaranga imico hamwe n'ururimi rw'Ikirundi. Uyu murwi ni murwi ukomeye cyane rwose wahawe na karyo ko kuvuza ingoma mu sinema yabaye ikirangiranwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Black Panther. Uyu murwi uherutse kandi guhabwa umwanya muri sinema Black Panther 2 aho wari watumiwe mu bikorwa byo gufata amasanamu n'amajwi muri iyo sinema yimirije gusohoka. Aho bari batumiwe rero ni Hollywood muri California. Turi kumwe na ambasaderi mu kiganiro cy'umunsi, ambasaderi Gabriel Ndiho Kubwayo aba mu gisagara cya Atlanta muri leta ya Georgia muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ari mu Barundi batanze icyumviro cyo gushinga no gukomeza umurwi w'abavuzi b'ingoma. Ndiho Kubwayo muri iki gihe n'umuhinga ayikoreye utwiwe ku gatwe kiwe kuko ari mu karuhuko ko mu zabukuru, nyuma yaho arangirije amabanga ya ambasaderi aserukira Urundi i Moscow mu Rusiya hamwe n'amabanga y'umwe mu bategetsi bakomeye muri banki yo muri Amerika yitwa Wells Fargo. Muraho ambasaderi Ndiho Kubwayo.
Muraho cyane Federike, kandi murakoze cyane kuba mwadutumiye muri kino kiganiro. Nkaba nongeye nkaramutsa abo batumire banyu bari mu bihugu binyuranye.
Ikaze mu kwijwi rya Amerika.
Murakoze.
Turi kumwe kandi na Apollinaire Nshimirimana, nawe nyene aba mu gisagara cya Atlanta muri leta ya Georgia muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshimirimana niwe arongoye uyu murwi w'abacuranzi ingoma. Muraho Apollinaire Nshimirimana.
Turaho Monsieur Frederic, murakoze cyane ku butumire mwaduhaye, kandi nkaba ngombye no kuramutsa abantu bose aho bari bose bari kwatwumviriza abo bose mwatumye.
Reka rero dutangure kuri mwe bw'ambasaderi Gabriel Ndiho Kubwayo, icyimbira cyo gushinga no gutanguza ingoma cyabajemo gute?
Murakoze kuri icyo kibazo nyakubahwa Frederico. Jewe n'umuryango wanjye twimukiye muri Atlanta Georgia mu 1997, hanyuma bihurirana n'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriko zirihweza icyumviro cy'ubwira ngo kizane impunzi ziri muri Tanzania z'Abarundi, impunzi zavuye mu Burundi 1972. Hanyuma ntibyatevye baraza baratangura kuza, hanyuma badusanga ngaha andihenze. Twebwe twabaye umuryango wa kabiri wabaye Atlanta dukuyemo abari bagera abanyeshuri. Hanyuma rero baje dusanga n'abantu bafite icyo no kwita mu Gifaransa profil zinyuranye,
bamwe bari bazi gusoma abandi ntibari babizi abandi barize amashuri ahanitse adahanitse ntibari bagiye mu ishuri hama dusanga biriko birabavuna gose cyane murazi kwimukira mu kindi gihugu ntibyoroshe cyane cyane utazi n'ururimi naho bawarize amashuri uzi warize n'icyongereza ushitse ngaha birakugora jewe rero njamvuga nti jewe ko nagize amahirwe nkaba naramaze kuba mu bihugu binyuranye byo hanze kandi maze kumenya utuntu twinshi reka nshinga umugwi kugira ngo abo barundi baze tubafashe mu ngorane zose bahura sinoyinda kuzidondagura
none nyinshi muri abo barundi mwari mwizeye ko harimwo abashobora kuvuza ingoma kuko kuvuza ingoma ntibyoroshe no mu Burundi tuzi ko hariho umurwi ukomeye w'igitega umuntu wese ntashoboye gukora iki gikorwa
ni ukuvuga rero dongo tumaze kugira iryo shyirahamwe ry'abarundi twaciye rero dutangira kwiyumvira icyo twokora muri iryo shyirahamwe twongeye kuri ibyo byo gufashanya niho rero twashyiraho uwo mugwi w'abarundi tumaze bambe w'abatambyi b'ingoma kuko twatanguye kuvuga tuti mbe hariho abazi kuvuza ingoma umushinga ntayo Apolinaire ati jewe ndazizi kabisa ati kandi kubena ndazizi hariho n'abandi babiri batatu nzi twoshobora kurondera bakazivuza kandi rero natwe twoca tubamenyereza hagati ngaho na jewe niga mu ishuri nderabigisha yo mu Rutovu naratanguje umugwi w'ingoma ndanazitamba rero twazitanguje tuvise Apolinaire n'abo bandi babiri tuca twigisha n'abandi bana rero bariko barakura
hanyuma namwe mushyira ntaya Apolinaire Shimimana namwe mwagize uruhara ruhambaye cyane rwose kuko mwaciye mubandanya isimu ryatanguwe na ambasaderi mwabigenjeje gute mwashoboye gukurikiza impanuro ziwe n'icyimbo ciwe gute
mu bisanzwe reka sinosubiramo byinshi ku byo yavuze nyine twatanguye ariko nobanza kumushimira cyane kubera wa mbere yabonye yuko twari dukeneye kuja hamwe kandi amaze kubona ikintu gishobora kuduhuza nicyo kintu yatanguye kuzana igihe twashinga iryo shyirahamwe avuga ati ikintu twakora n'ingoma urumva ndakimushimire ko cyane hamwe n'abandi bose yakizanyemo bagaca babona yuko cyari gikwiye ntorinda kuvuga amazina kuko bariho twakuranye nabo hanyuma rero muri icyo gihe maze kubona yuko ambasaderi Gabriel amaze uko ndamuzi yashinze ikintu aravuga ati aje ndatanguje isemo ndayitanguye cye mubandanya rero harageze igihe rero ishika yuko usanga warana ubuzima umuntu abarimwo hano hagiye umuntu abura intege cyangwa ugasanga afise ubuzi bwinshi akabura umwanya harageze igihe usanga umuntu adebukirwa ariko mu nyuma ndabona yuko umengo tudebukiwe tukabishyira hasi uko tuba dutayira iragi kuko nari nsanzwe mvuza ingoma rya rya mbere ndazivuza ndatangiye kuzivuza nkiri ngitangura umwaka w'indwi urumva hari kera muza mirongo umunani na hama rero ndavuga nti ni byiza yuko bandanya hama nca mbona yuko ziba byiza yuko twaguma tubandanya mugabo nkagira icyizere yuko hari igihe hari icyo bizodushikana ko kandi nkabona yuko bwari uburyo bwiza bw'uko amakungu ashobora kumenya Uburundi kuko kera waragenda ahantu ukavuga ngo ndi Umurundi ngo icyo gihugu ngo ni cyane ngo icyo kintu ngo nacyonze mugabo kubera nabona yuko abarundi amakungu ashobora kumenya Uburundi biciye mu ngoma nkavuga nti hari birakwiye yuko igihugu cyacu kimenyekana hamba rero twigisha abantu abajene baje ababishoboye abavuga ko batabishoboye tukagereza kubigisha kugira ngo babandanye hamba rero ndabona yuko byari bikwiye yuko tubandanya ako iyo semo yari yatanguzwe ubwa mbere n'abandi hama ndavuga nti reka ngumize ko rero iyo ikintu ukigumije ukibandanya mu bisanzwe kiratsinda kigashika ahantu kwego shikana ahantu ukabona yuko hari icyo wakoze mu rero niho tumaze kubona yuko twakoze akazi keza mu kubandaniza aho nyene twase gutiragi kubera narabona yuko ari ikintu gishobora gituma n'uburundi bumenyekana
uburundi bumenyekana akazi keza ibyo nibintu mwashobye kurangura twihweje n'ukuntu abakinyi ba sinema ikomeye cyane rwose muri Amerika ikayamenyekanye ku isi hose Panther Black Panther babivuga reka twumve igihe bari korabaza umwe muri abo bakinyi bakomeye icyo avuga ku ngoma.
What was your favorite on-set moment whilst shooting Black Panther?
One of my favorite moments was actually watching like rap battles between Letitia and the entire cast. Letitia would just bust out freestyling and people would like join her. And the Burundi Royal Drummers, they're drumming and Letitia's on the mic freestyling. I'm like, this might be the dopest thing I've ever seen in my life.
Murumva ko bihambaye cyane rwose umwe mu bakinnyi b'iyo sinema yari kurabazwa ibintu byamuhimbaye cyane rwose muri iyo filime akaba yavuze ko ingoma ari kimwe mu byamuhimbaye nashaka ngabwe kuri mwebwe ambassadeur Gabriel yo kubwayo mwumvise ayo majambo avugwa n'abantu kirangiranwa bakinnyi amasinema ikaba azwi cyane rwose muri Amerika mu bivuga ko
biraduhimbara rwose cyane nk'uko Apollinaire yabivuze igihe twatanguza uwo mugwi twari dufite intumbero zibiri iya mbere kumenyesha Uburundi imico y'Uburundi icya kabiri kugira ngo abana baje ntibaje mu bintu bitajya ntibize biyayura ubwenge n'ibindi kugira ngo baronke icyo bakora hanyuma rero wumvise abo bantu bavuze gutyo ucubona yuko intumbero yacu yashyitse aho twipfuza kandi ubu iri kwirabandanya hagati ngaho umushinga na Apollinaire yambari ati narakoze ibintu bikomeye cyane ahubwo je nije n'umushimira kuko jewe maze gutanga ntuzeye lotemwe nkabimusigarana yaraciye mu ngorane nyinshi mugabo yarabandanije gushika n'uno munsi rero ibyo biraduhimbara rwose cyane kuko nta kintu gihimbaye kumva igihugu cawe kiriko kirumvigwa neza mu makungu bavuga bati igihugu cyifashe ugucyo gifite ibintu byiza mwene ibi
Mushana ya Apollinaire umugambi mwishinze wo kumenyesha Burundi eka cyane cyane no kwigisha imico ku bwanyu mwarawushitse ko umurwi wanyu ndazi ko usigaye ukwiragira mu bisagara byinshi byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika reka muja kuvuza ingoma mutumirwa n'abantu batandukanye jewe ku bwanje ndabanze kubabona mu bisagara nka bitatu nababonye Chicago narongeye ndabona Dallas muri Texas nongeye ndabona i Washington ubwo muraje n'ahandi ntazi uyu mugambi mwarawushitse ko
umugambi nubwo yuko ukiri mu nzira ntiturashika hagati nubwo yuko tutarashika hagati nubwo ko tuzoshika ko neza tumaze kubona hosi ari havugwa ati Burundi abatinzi abavuzi b'ingoma bo muri Atlanta baraje hosi tuvuga tuti abavuzi hosi bavuga ati abavuzi b'ingoma bo muri Atlanta turingira cyari ndende turacafise ibikorwa byinshi byo gukora ariko nibaza yuko tuzobishika ko mu gihe tuzoba tubona yuko aricyo dukora cyonyine gusa ari ukwerekana karanga ku Burundi muri Amerika ari ngombwa bishobotse n'ahandi tukageza mu makungu niho novuga yuko tuzaba twagishitse ko neza sawasawa ubu turacyari mu nzira mugabo aho tugeze turashima turazi n'ubuzima umuntu acamwo turazi n'ingene usanga dufise indi mirimo dukora kiretse kuvuga ingoma mugabo nibaza yuko nzovuga nti twashitse kucyo kwihangiro dushaka mu gihe tubonye yuko ariko kazi dukora tuvuga tuti ibi nibyo niwo murimo wacu wa buri munsi ariho nzovuga nti twashyize kwihangiro twifuje
tubibutse nshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumva ibyagira by'ijwi rya Amerika turi kumwe n'umunywanyi wacu Israel Green Solution muraho murakomeye
muraho neza tumatse amirindi
ni Frederic Nkundikije.
Ya Frederic Nkundikije.
Ego. Muri hega Israel.
Nitwa Wima ni kuna Israel sabato ndi mu Rwanda mu majyepfo.
Ego. Murafiki bazo murafiki umviro.
Cyane abagabo bo bari mu murugwi uvuze ingoma ubagaragaza karanga kumuco wacu nk'abanyafrika by'umwihariko Uburundi. Ariko nashaka kubabaza nk'iyo bari kuvuza ingoma, ese nk'uko nk'abantu bo mu mahanga baza kuririmba nko muri Afurika ugasanga turi kubahururiza cyane tugatanga amafaranga tukajya kureba amakonseri, ese ubona babona bakunda umuco w'abanyafurika ku buryo niba ari nk'uwo murwi uvuze ingoma nk'abazungu cyangwa se abandi bantu b'abanyamahanga babona baza babishaka babikunze ku buryo bashobora gutama imirimo yabo cyangwa kureka imirimo yabo bakaza gusohokera nk'aho hantu bavuze ingoma ku buryo bajya babona hari uburyo abo bazungu bashobora kuba bakunze umuco w'abanyafurika by'umwihariko wabona nk'umuco w'abarundi ni kimwe n'umuco w'abanyarwanda nk'abanyarwanda ahantu bari ahari hose yaba muri diaspora ubusanga bakunda kugaragaza umuco w'abanyarwanda cyane ugasanga abanyamahanga barikunze bakaza ku buryo bafite imishanana uburyo bavuze ingoma uburyo berekana n'indi mico gakondo yo mu Rwanda barasa niba n'imico y'abarundi igihe bayigaragaza nka gutyo bavuze izo ngoma niba hari abanyamahanga baza kubareba ku buryo bumva bakunze uwo muco cyane cyane w'ikirundi.
Ikibazo cyiza cyane rwose Apollinaire na Ambassadeur Gabriel Nyakubwayo. Hari ibimenyetso bireka ko abanyamahanga bakunda cyane izo ngoma. Kimwe muri ibyo bimenyetso ni n'amajambo yashikirijwe eka n'umwe mu bakinnyi b'iyo sinema. Hari ibindi mushaka kutubwira? Reka dutangure kuri Apollinaire.
Arakoze cyane kuri icyo kibazo, kandi icyo kibazo kirahambaye. Muri make no kugira none no kubira yuko abo tuvugiriza ni abanyene basanzwe nyene baba ino nyene hanze imvukira za hano nyene barabihurumbira cyane rwose, kandi birabaryohera cyane rwose, kandi bamenya yuko benshi kuko ntibabazi n'ingoma kuko barakubwira ati twe twatuzi ngoma mugabe ingoma ntazo twari bwabone. Muri icyo gihe niho natwe dusha tubabwira tubamenyesha yuko ingoma z'u Burundi arizo za mbere ku isi, kandi nibyo hano ingoma nk'izo ziraboneka uko ziguzwa mu Burundi n'ibintu bisangije nta na kimwe cyari cyo kubigereranya birazwi no ku rwego rw'isi rw'isi yose kuko ingoma arizo za mbere z'u Burundi arizo za mbere ku isi. Rero muri make barazihurumbira cyane rwose, kandi bararyoherwa cyane rwose, baravuga bati ahubwo turabakeneye uwundi munsi kuko ni nabo banadutumira.
Nigome na Ambasaderi Gabriel ndi ho kubwaye namwe rimwe mu bimenyetso byerekana ko abanyamahanga eka bahurumbiye kabakunda ingoma z'Abarundi.
Ibimenyetso ni byinshi, reka nishuri icyo kibazo cy'uwo mushingantahe wo mu Rwanda ku burorero bubiri gusa, kuko Apollinaire yavuze byinshi bihagije. Jewe aho ngiye hose namanca ndatanguza ingoma, naratanguje ingoma muri Iowa aho nabaye imyaka 10 mbere yuko ngaruka muri Atlanta. Hanyuma rero izo ngoma muri Iowa baragira ikintu bita foire muci, abantu ba foire y'ibyo kurya y'ibitegwa, abantu bakaza muri ville hagati bakerekana ibyo barinye byose, hanyuma rero bagaca batumira imigwi ikaza kuturaranga gutamba. Twebwe rero bari bamaze kutumenya umugwi natanguje muri Iowa uraza gutamba. Reka ndababwira ingene byagenze. Dutanguye gutamba, abantu bose bari baje muri afuari baciye bavyo bariko bararaba ivyo bindu baza ku ngoma z'iwacu. Gushikaho umumanaja aza kumbari ati ndagusabye uhagarika izo ngoma kuko mubandanije afuari ntibandanya abaje kwerekana ibyo berekana boshavura. Aho mucamuzi ingene bimeze.
Aho byari byakomeye.
Byari byakomeye rwose cyane. Iyindi akandi karoro nshaka kubabwira ni igihe jyewe nari ambasaderi muri Japan, twaratumiye abatambyi b'ingoma baraza bava mu Burundi baraza i Tokyo gutamba. Murazi muri Japan barafise ingoma nabo nyine baratamba ingoma mukama wanjye. Aho obaziriye turabatwara muri sari nini ya baratamba. Jewe sinamenye ingene byagenze, bukeye amajuno yose ya inuze abamenyesha makuru muri Japan muri Tokyo, nta kindi bavuga atari inzogoma batangaye yuko batari bazi yuko ari abandi batama ingoma kandi bazitamba ku basumbya bobo barabyemeye. N'uburorero bwinshi rwose cyane umuntu yotanga.
Yego, muri ko murabandanya kumviza Radio Ijwi rya Amerika, turi kumwe na Gikundiro Terence. Muri beleza
muraho
Terence.
ndabumva gose kabisa
muri hehe
uza kwabarundi era
muri hehe
ndinga mu ngambi ya Rusenda ha muri Kongo
ni byiza cyane gose murafite ikibazo murafite cyumviro musangira n'abatsimire
no kuvuga kabisa ndiko ndaraba umuco karanga w'igihugu cy'u Burundi utera utena imbere gose na cyane cyane ndiko ndaraba ngaha mu ngambi ya Rusenda ngoma kabisa kandi nuko yavuze ingoma n'umugwi uteye imbere gose ndetse urabye n'abanyagihugu baha muri Kongo nyine usanga baza kabisa bagatabara ya gose ugasanga bose bishimye ndetse nabo bakazana umuco wabo gikongomani na bose ugacusanga bose bahurije hamwe ariko ugacusanga wa muco w'ikirundi wewe uca kuba uca imbere yabo gose ugatuma mbere wenda kamari ko ndose n'icyabo ko shushaga ibana kitayo ko tusanga bitayizo ngoma remaze amaze kwamamara na tera intebwe abo bene wacu bari aho muri Amerika kabisa ni bakomeye bamenyekanisha igihugu n'iteka kuko hari n'abana usanga bavukiye hanze batamenya umuco w'ikirundi batamenya karanga nacyo byiza kabisa ndabatenye intege kuri aki
murakoze cyane urakoze cyane rwose nyuma Frederic kubana diva ku burorero bwinshi yego twaje bagiye batangwa kwa ambasaderi yatanze uburorero ndibuka ko twigeze hageze kuri kiganwa muri Washington muri 2009 tajya abantu by'imigimi bitandukanye ibihugu bitandukanye ariko ndibuka yuko twabaye aba mbere mu kiganwa hanyuma twaratumiwe muri Louisiana turagenda kuvuza turagenda abantu benshi bari hari nka fuwari nk'uko nyene hama tubona tukuri ko turiko turavuza bityo gihe nibuka yuko twavuga igisaha yose ariko twagiye twumva nivyo bintu batangaje ku maradiyo yo muri Louisiana bavuga ati abantu twabonye ibintu by'igitangaza cyumva yuko rero ingoma zamaze zimusanze zaratinze muri make
ni byiza cyane rwose reka duhe ijambo kandi ubundi muri wanyu radiyo ijwi rya Amerika twagira Yezu Marcela mwiriwe neza
Frederic
muraho murakomeye
yego turakomeye mperereye i Kigali mu Rwanda kandi ndamukije n'abatumire bacu uyu munsi baje kutuganirira mu kiganiro muri Isanga cya none
ikaze mu kiganiro muri Isanga murafite ikibazo icyumviro tuza ku ijambo
yego murakoze ni ukuvuga ngo ndashaka kubabaza ko muri Afurika dukunze kugira ipfunwe kubera abazungu batumena igitekerezo cyo kujyana abavuzi b'ingoma cyo kuba bakora uwo murwi uvuza ingoma kandi bakabikorera mu bihugu bya Amerika iyo hirya cyaje gite muri rusange cyaje gite kugira ngo yumve ayitinyutse bikorere izo ngoma bazijyane bagende bajye kuvuzanya hanyuma ikindi cya kabiri ndababaza hano mu Rwanda ndetse no mu Burundi tugira ibindi bicurangisho gakondo nk'iningiri umuduri n'utundi dukoresha utundi tudasobanutse ariko usanga ducurangwa n'inanga twacurangwa abantu bakaryohera ese muri gahunda bapanga cyangwa bateganya ntabwo bajya batanga kuba abantu nk'abo ngabo bakiri bato nabo bashobora kubatwara hirya bakajya bacuranga ibyo bikoresho byabo gakondo bidasaba bihuriye n'iby'iburayi nk'aya amagitari burayi bacuranga cyangwa amasenta ibi byacu by'imiduri n'inanga kugira ngo nabo bacurangire iyo hirya bishimisha abantu noneho bajye barategura amafestivale y'abantu b'inaha gusa gakondo noneho abazungu baje kubareba n'abandi bantu batuye ariko badaturuka muri Afurika ibyo bibazo bibiri nari mfite
ibibazo byiza cyane rwose icyo kibazo cy'ukuntu byatanguye ni ikibazo ambasaderi Gabriela Nyakubwayo na Apollinaire Nshimirimana baciye ku mayange ariko igisha ni uko yashizemo ko kenshi na kenshi kugira icyumviro nk'icyo uzi ko iyo mico cyangwa abo bantu hariho usanga abantu bafise ibyumviro bagira ko mushoboye mugasubira mukamusubiriramo gato mukamubwira ukuntu mubahutse mukabona ko izo ngoma naho hari iyindi mico itandukanye ari ikintu abantu bose bakwiye kumenya reka dusubire kwa ambasaderi Gabriel ndiyo kubwa
urakoze gose cyane ibyo bibazo abagiye nibibazo bihambaye gose cyane kandi Frederic nkuko muhejeje kubimubwira twari twagiciye ku mayanki ne twatanguye jewe nagomba nishure ku kintu gihambaye yavuze ati abazungu bamera nk'abatunena jewe nibaza yuko icyo kintu twohangira bukebuke n'ukuri jewe imyaka maze mbana n'abazungu naratohoje narababonye abazungu ntibatunena ntibatuzi niyo difference ntibatuzi bamaze kukumenya bamaze kubona ibyawe barabikunda gusumba iyi ni experience mfite ivyo kujya ukuntu turamukanya ukuntu turi twugurutse ukuntu turi twiyunga mu mafamilie abazungu barabona yuko hari ikindi tubarushije n'ukuri ntibatunena nuko baba batatuzi ico ni cambere ica kabiri ingene twubahutse murumvise yuko gahunda yacu ya mbere kwari ukubwira abarundi tuje hamwe tubwiye hamwe dukora iki tugire tuwamamaze imico yacu akaranga ku Burundi tubicishije muri izo ngoma twatoye ingoma hanyuma iby'imiduri nabyo n'ibindi by'inanga nabyo nyine ngira ngo umuntu yiyamamaza akoresheje icyazi aho ngira ngo umuntu icyo cyumvire reka tubishyire mu mutwe tuzoze turavugana n'abandi mugabo murumva yuko twe twafashe ingoma kuko ari byo twari tuzi kuvuza kandi twari dusanzwe tuzi ko ingoma zihamagara abantu bose cyane nuko byagenze
ego me namwe Apollinaire Nshimirimana kuri icyo kibazo nyene mwavyo hawuse guteka mwibaje guteka icyumviro ambasaderi Gabriel ndiyo kubwa yatanguye mukwiye kukibandanya kandi mukabona ko bizotera imbere
byinshi mfise no kivuka kubera ambasaderi Gabriele asa n'uwatanze inyishu itomoye ariko kiretse nyene nosubiramo nyejo twavuze nk'uko kuja hamwe abarundi kugira ngo tugumane akaranga kugira ngo abana bacu baje kuko ari abantu baza bavuye mu bihugu bitandukanye bakaza ngaha nk'abarundi baje ngaha usanga bibagiye ururimi rw'ikirundi ariko twabonye yuko ingoma zishobora kudufasha kuko ndabibona n'ubu nkaje umwana wanjye yavukiye ngaha ariko avuze ikirundi nkumye yuko yavukiye ngaha kubera yakuriye mu ngoma avuze ingoma ubu ndabona yuko ashobora no kunsubirira akaba umwanjeneri kandi ntabwo bivuga mu cyongereza bivuga mu kirundi urumva rero ikibona yuko muri bimwe twashaka gushika kuko urumva biri muri ibyo hanyuma kugira ngo abarundi tuje hamwe urabona iyo twari tuvuye tuje tuvuye mu mahanga twavuye mu ntara zitandukanye hanyuma ugasanga twavuye mu Burundi ku ngorane zitandukanye zari zashyikira ibihugu biturutse n'umuntu mubwo urabona yuko ingoma ziduhuza harimo n'icyo cyo guhuza abarundi kugira tuje hamwe ko ingoma iyo ivugije ntivugiriza umuntu umwe ntiyumvwa n'uw'intara imwe yumvwa n'abantu bose yumvwa n'ubwoko bwose ibyo nabyo byarimo kandi byaradufashije kandi tukabona yuko byabandanije bidushyira hamwe
ni byiza cyane rwose uyu mugambi wo kwigisha imico karanga kanururimi turasubira tubigaruke ko ariko nashaka mbanze mpe ijambo kandi ubundi munywanyi twagira Yezu Marcel Anselme niyo sawa muraho murakomeye
ego ndakomeye cyane ni Anselme niyo sawa mu ntara Rwanda mu Burundi
ni byiza cyane rwose ikaze mu kiganiro muri sanga murafite ikibazo murafite icyumviro turafite abatumire Ambassador Gabriel ya kubwayo na n'umushyana ya Polinaire Nshimirimana tuga ku ijambo turiko tuvuga cyane cyane ku ruhara rw'ingoma eka n'ibintu byose uri mu rwi uri kurarangura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tuga ku ijambo ikibazo cy'imbere
ko murakoze cyane ku ijambo ndabanje kwanza kuramutsa abatumire b'iteka numva ko bakoze ripoti nta ngaho mu gihugu cyarake Zunze Ubumwe za Amerika bakoresheje akaranga abarundi na cyane cyane ingoma bisanzwe ingoma n'ukuri igikoresho gikomeye cyane rwose mu kwamamaza no kuhaya
disa ndumva umurongo wawe ntari mwiza cyane rwose reka dusubire tuguhamagare mu kanya turabe ko tukora umurongo mwiza
ego muzamukoze cyane nzamukoze
ego tubagerageza dusubire tuguhamagare
reka
tugaruke ku batubireye Ambassador Gabriel Yakubayo na Pauline Nshimirimana mwavuze ko mu migambi mwishinze muri iryo shyirahamwe ryo kuvuza ingoma hariho no kwigisha imico eka akaranga ku Burundi eka n'ururimi tutangurire ku kibazo cy'ururimi ni kibazo gihambaye cyane rwose kuko nk'abana nk'uko mubizi bavukira ngaha kenshi na kenshi usanga bataronka karyo ko kuvuga ururimi rw'ikirundi ariko Apollinaire wewe asa n'uwabishoboye atubwiye ko umwana wiwe yavukiye ngaha avuga ikirundi neza cyane rwose nashaka igihe kigeze cyo kwigisha indimi mu bigenza gute mu bigisha indimi gute iyo mico mu bigisha gute turetse kuvuza ingoma no kubatumira bakaza kuraho muri ko muravuza ingoma
ntubireye icyo kibazo cyo kwigisha ikirundi abana ni ikintu kigoye rwose cyane kivuna gisaba ukwitanga rwose cyane kuko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika murabona dufite amabanga menshi ibikorwa ni byinshi akazi karavuna ugahura uri kuriruka hirya no hino ugahura wabuze nako kanya kukugira nuzeye kukuvugisha ikirundi abana bawe mugabo rero ingene umuntu aca abikora strategi ni ukubasohora kubashyira hamwe n'abo bandi mungizo ngoma bagiye guhurirayo nta kindi bavuga atari icyo kirundi hanyuma rero bagarutse muhira baje naho umubyeyi abatari hari baba bagize induze baba bahuye n'abo bandi bana bakabandanya bavugana ku matelefone bakabandanya bavugana ku email niho bacigira yewe nk'ubu sino bahenda byaramfashije gusi cyane kuko abana banjye twavuye mu Burundi bafite umukuru afite imyaka itatu mugabo kubera izo ngoma kubera ya association bagiye ikirundi ntibacibagiye hayo umwana yavukiye muri Japo aza ngaha nawe nyene kubera izo ngoma kubera ya association nawe nyene ikirundi yagiye atora hirya no hino ntacyanzi cyane rwose mugabo aracumva nuko bigenda hanyuma ikintu nacyo ukora uravuga uti muri muhiri yo muronsa akanya ko kuvugana uravuga uti wewe vuga ururimi ushobora uze uravanga mugo ugenze uguma mvuga mu kirundi ukabigira gutyo niko ushobora kubigisha n'ahandi mu gitondo barasohoka bakajya kwiga n'icyongereza televiziyo n'icyongereza byose n'icyongereza ururimi icyongereza kiriganza murabizi usanga rwagiye rero nicyo kuma navuga ni ugukora bikomeye kandi ntibyoroshye sinobesha si benshi babishobora
namwe mukanye gato cyane rwose Pauline Nshimirimana mwabigize gute kugira ngo abana bose avuge ikirundi nk'uko umengo bavuke mu Burundi
ntabwo byoroshye mugabo je icyo nzi cyafashije urabona kubera amaze kujya mu ngoma ibyo tuvuga ni mu kirundi indirimbo amaze umuntu amaze kumenya ururirimbo mu kirundi ashobora kuba agasiguza ati bibisi bisigura iki cyumva yuko aba ari kariga rero muri make nuko nabigenjeje kubera ingoma twagiye tuza turavugana ikirundi hanyuma akavuga mu cyongereza nk'uko amasaza yarabivuze rero nkageraza ko mushobora mu kirundi hari n'igihe namubwira nti nta na kimwe nshobora kwishyura niba utavuze ikirundi nkacamenya mugabo ntabwo byose bose bashobora kubirya kubera umwanya ubuzima umuntu aba arimo mugabo icyo ntuhanura abantu nuko abatoreka abana babo ngo bibagire ikirundi kuko bugiye ubagiye ururimi ubutaye akaranga iyo ubagiye ururimi ubutaye akaranga kuko ndaranga ibindi bihugu usanga bavuye mu bindi bihugu ntibigera bibagira ururimi rwabo n'abana babo bavukiye ngaho usanga bavuga ururimi rwabo mbere ugasanga nk'uko bavuga icyongereza bavukiyemo rero ni byiza yuko tuguma turaba n'ibyo kenshi n'ibyo buza bararaba muhira ariko hari ababyeyi usanga bashyira ku indirimbo zo muri afurika bwabo ugasanga ntibashobora no kuba izindi bajwe ntibabibasigurira rero ntabwo byoroshye biragoye ariko bazadufashije cyane
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radiyo nk'ijwi ry'amerika turi kumwe na Edi Michela muriyo neza muriyega Edi muri Zambia murafite ikibazo murafite icyumviro turi ko tuvuga ku ruhara rw'umurwi abavuzi b'ingoma aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tugaku ijambo ikibazo cy'icyumviro
agenda none bategetse ni ukuri ni cyakare mu kabane kandi bizaba ni nabonye yahuye natwe gutera katagira ati
ndumva telefone yawe itumvikana neza cyane gusa murashaka kubaza ikibazo mukanye gato iko sinza cumbise
yego ndi ni ntamanye bahuye ni iki cyabatuye bagira
yego me twabyumvise intambami yego mereka tuwa lekatuwahe akanya abatumire bacu bagira ico bashikirije intambamye muwa mwarahuye nazo mu gutunganya uyo murwi mukushikana ushitse muri kigihe n'inkizihe ambassador Gabriela yakubwaye
intamba mitwara zirose zikomeye gose cyane ubwa mbere kuronga ingoma kuzikura mu Burundi zikaza tukazigura icyo cyarabaye ikibazo gikomeye kuko bija munze yebica munzira zikomeye kuko ingoma zo mu Burundi murazi yuko ziri protege hanyuma ico cyaratuguye iki bishitse ngaha gitse ngaha aho tuzibika ingoma ntizipfa aho zibitswe hakanye hoho biba ari ibindi bindi icya gatatu ni nzeye aho tuzivugiriza sare tuzivugirizamo ibyo nyene byaraturuyishije gose 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 cyane hanyuma rero ingoma iyo zirabyara zirabyara ngira ngo murumva icyo nshatse kuvuga ntibavuga ko ingoma yamenetse bavuga ko ingoma yabyaye iyo zibyaye rero kugira ngo uyisubirize n'ibindi bibazo habyaye zibiri ntukomanda zibiri mu Burundi nuzeye ukishije mu bintu by'amafaranga ntibishoboka ntibikunda iyo zibyaye rero bika umurisho uvunitse ukura hehe ibyo ni ibintu by'ibibazo twagiye turaronka hanyuma ikindi nacyo kugira ngo uwo muhari iyo association tuyishyireho twategezwa kwemererwa muri iyi eta ya Georgia nabyo nyine byaratugoye twategeza gusaba abanyamategeko abo bita ba lawyer kugira ngo babidufashe ibyo nibyo novuga mugabo umushingane ya Pauline nawe arashobora gutanga ubundi bururiro bukomeye kuko novuga yuko we wari sur terrain
egwe katumwa kanya akwitse bandanye atubwira zimwe mu ntamba
murakoze cyane gose nshimire n'uwo mutumire abagisho kibazo ego n'ivyo intamba ni twarazikiyemo kandi kizibura mu buzima kandi ni ambasadere yavuze ibintu bikuru bikuru mu ntamba ni twatubwira guhera mu ntango ariko n'ubu intamba ni ziraboneka ubasa umwanya cyane cyane kuko urazi bavuga ko umwanya ari amafaranga ni kumugani bawuciye ugusanga bigoye kubera ubuzima umuntu abarimwo ugasanga abuze umwanya wo kugira ze kuronde kugira entraînement kugira ze kugira entraînement hanyuma cyose naho umuntu amaze kugira iyo ngorane ya entraînement usanga igoye cyanke niyo kubera ugukanya ugasanga umwanya kubera aho utashobora kuronka ahantu hadakanye ubugiriza ugaca usanga biragoye kubera imbeho ahantu kubera hakanye bacura umwanya wo kugira ngo urondere uronke umuco wo kugira ngo uze kuzivuza ugire entraînement muri icyo gihe bica bifata umwanya muremure kugira ngo uzome n'ibintu kuko byose bisaba kuba ufise entraînement ya buri munsi ya buri gihe na tuvuge nka buri weekend izo ni izindi ngorane twagiye tubwira cyane ariko ni nkuru nizo ambasaderi yavuze ikindi nacyo akunda kuronka abantu kugira ngo babyumve kuko hari abantu bavuga bati batumva yuko bashobora kuzivuza bashobora kuvuza ingoma kuronka abantu wigisha nayo nyene n'ingorane kugira ngo kuko urabizi abarundi ingene tumeze hari igihe usanga mu bisanzwe turi okipe mu n'ibintu byinshi ugasanga umwanya uratugoye rero bica bituma ubura abantu wigisha
bwana
Frederic mbabarire hariho ikintu cy'inkora mutima twaye twibagiye ntuzeye mwumvise yuko dufata abana bato bato tugatangura kubandarina kugira batambe urumva hanyuma rero bakabyiga bakabimenya ukabona yuko uti uyu n'umutimbo wa kweri kweri ngo agira cyamara imyaka 18 nguyo aragiye muri universite ya hehe yo muri California yo muri Michigan agacagenda nkuya bagiye tuba tumuho hundi entre guillemets icyo kintu ni desperdition icyo kintu nacyo nyine kirahungabanya kare twabora tu abigeme baratamba ingoma nabo nyene mugabo bita nuko twajyahagaze kubera kubahiriza amategeko y'i Burundi mugabo abo bigeme twari dufite abigeme batamba ingoma neza bose cyane ngo bigire gucyo kazawumva giye kwabigwa ari bungenze murumva nyene bica bigenda n'izindi kwanze ko bibunge ngako barongo kwa mugabo ngira murabyumvise
ivyo ni bibazo bihambaye cyane rwose ni bibazo muzoza muriga uko uyu murwi wanyu ukomera tukivuga nyene kuko uwo murwi wakomeye
nashaka nacyo nyakwa Frederic ingorane usanga umuntu twagize ubuntagira hariho nababyeyi batabona tudumva ntitubone nicyo kumwe wabwira umwana wewe wabona yuko umwana wewe abashobora umwana akabikunda mu mubyeyi ntabyumve niyo nayo ni ingorane kandi usanga birimo usanga bitera ingorane kubera umubyeyi nawe urumva umwana ateza atabanza kuronka ushaka umubyeyi mugo umubyeyi ashaka kuba atabibona yuko bigisaka akamaro nayo nyine ni ingorane twagiye tugeza
ni imwe muri izo ngorane zose muvuze tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Melina muraho
ego twakirinda
mbwira amazina yawe yose
amazina yawe yose nsaba mwibuka Melase
Melance muri hega Melance
ego ndimo bihugu cy'Uburundi mu ntara ya Rwindi muri komini ya Kinyinya
nziza cyane rwose murafite ikibazo murafite cy'umubiro mu kanya gato
ego mbe ikibazo nagomba kubaza n'icyo nzagomba guterera
ego
turashima cyane ko abashyizeho uwo mugwi kuko utuma ubwa mbere na mbere baguma bibuka igihugu cyabo mbere yo kumenya ko igihugu cyabo barakwiye kugira icyo bafashije ku bindi bintu n'akaranga ku bintu n'icyo kama igihugu cy'u Burundi bamenya burya bamwe bafite ibintu n'icyo kama ino mu Burundi badashobora kujya ahabona kumbuje kwa bisi mikahe mito yeni zyo ya kora ni dashita kure kumbuje uko na bisi mikahe mito yeni chuna gomba kutere na murakoze
chane gose ndo mba milongo ya telefone Murundi itameze neza cyane rwose ariko nagomba ngaruke ko mushyana he ya Pauline Simimana tubwire ukuntu izo ngoma zagize yatera imbere gushikaho ziba eka no muri sinema twavuze Panther Black Panther ya mbere turumva ko ni ya kabiri iri kuyasohoka vyagenze gute Pauline kugira ngo mumenyekane gushika ku rwego rw'abakinnyi b'amasinema kirangiranwa gushikaho muri iyo sinema ingoma z'u Burundi zirimo
murakoze cyane kandi nikanshimira uwo mutumire kuri icyo kibazo abajije kuko ni kibazo cy'inkora mutima keshi iyo tugomba kugira umugambi nyine twebe twagishwe twashoye gushika aho tugeze ingorane zikunda gushika kugira abantu bashika aho bashaka gushika ni imwe nuko usanga bashyira amahera imbere kuko zawumva iyo umaze gushira gukora ikintu ukavuga uti ngiye ngoma gukora iki kintu ugashyira amahera imbere icyo kintu gishyira nta hamwe gishobora gushika nta gashobora gushika kuko icyo kimwe twabigenje rero twatanguye dutangura kuza turasaba abantu bamaze gutangura kutumenya tusikenda kuvugiriza haba ku masengero ku mashure hari nk'ama evenema baye tukabasaba ko twogenda tubereke ibyo tuzi ama tukaza turitabira ama activite aba nko ku rwego rw'amakomine cyangwa rw'amazone bya county n'amasiri niko nabivuga hano hanyuma tugiye bamaze gutangura kutubona rero hari igihe baba bavuye ati oh aba bantu ni sawa umaze kuba babonye ibyo tuvugije ingene dushoboye kubereka ibintu biryoshye usanga bariko barasaba inomero twobaronka gute hama rero tumaze kubona yuko hari abantu rero badukunda bamaze kubona yuko hari ibintu biryoshye muri icyo gihe twagiye tutangura kuza rero turabereka yuko natwe dufite agaciro muri icyo gihe hanyuma rero kuri Black Panther n'abantu nyine nk'uko nyine batubonye bamaze kuza muri atura n'abavuga ati hariho filimi igomba gukorerwa ngaha umwe mu bantu bahora batubonye yarawe yari umugenzi umwe mu bavuzi b'ingoma arababwira ati hariho inkuze filming igomba kuba hiyo ngaho hanyuma barashaka abantu bafise cyane cyane bo muri Afrika imico bafise utugenegene muragenda muyandikishe muze murabe yuko muworo nka chance twerumva rero twaragiye ubwo nyene duca tugira imana bashabatsemera ubwo nyene twini twiko nyene twavuye bavuga bati mwebwe tuzokorana namwe nuko byagenze
babonye ntibarinze gufata umwanya ngo bavyige baravyigire hamwe nabandi bariko barahiganwa bace babwira ko mwebwe murimo
abandi bose bababwiye yuko bazobabwira mbwa twebwe twaviho bamaze kutubwira yuko turimo
ni vyiza cyane ngo se ambassador Gabriel ndiye kubgayo mwa bifashe gute
ibyo byo byarashimishije gose icyo cyeje sinari muri Atlanta uko nabibabwiye nagiye numva babimbaye abandi telefone babimbayira byaranezereje cyane kandi nasanze strategy twakoresheje ariyo twebwe mu maguru ya mbere nitwe twaza kurondera abantu nitwe twaza kurondera aho tuvugiriza kugira ngo twimenyekanishe murumva yuko twakoresheje strategy yuko batubona hanyuma bakazotusaba ngo tuvuze hariho ikintu wigeze kuvuga bwana Frederic tutavuze cyane reka nakivuge n'ingoga mwavuze muti mushaka kubimuzo imigambi ni ubu kwena n'umushinga na yapoine turiko turakora kugira ngo ibi nitube nibabe bakiza baradutora rimwe rimwe ngo batwiyumviye gutyo oya turiko turakora kugira ngo tugire ikintu twokwita market depose izina ryacu rimenyekane nk'uko ayandi mazina y'abacuraranzi n'abandi babikora izyo turiko turakora ko
ni byiza cyane ngo se iyo migambi turanayigaruka ko ariko nashaka mbanze mpere ijambo kandi Simon Nyabenda mwiwe neza muri hega Simon duga ku jambo ikibazo kimbiye mukanya gato ndabona ariko telefone yawe itameze neza leka dusubire kuguhamagara Simon bivuga nabi cyane rwose birababaza mu matwi reka turasubira kuguhamagara ndasaba umufasha asubire kuguhamagara mukanya eka tukagukira kuri mwe rero namwe Pauline Shimirimana ambasaderi yatubwiye imigambi mufise y'ugushora gushika ku cyo yise marque de pose gushikaho mu menyekana cyane rwose bukamufise eka izina ryanyu rizwi hose makungu iyi migambi mufite mutubwira ni nk'iyihe Pauline
ni muri marque murakoze cyane ni nyuma y'ivyo ambasaderi yashikirije navyo ibindi navyo ku ruhana rwanje nukubandanya ndondera abandi barundi dushobora kwigisha kugira ngo ekipe igume ibandanya kubera ingorane irahari dusanze dufise ingorane y'abantu baza ntibagasanga barimutse canke bagiye mu mashure canke bagiye kubaki canke bubatse izabo ibyo byakunda gushikira ku bakobwa bubatse izabo ariko n'abagabo n'abahungu hari abashika bakubaka izabo ukaca usanga abagize amaresponsibilite menshi bigaca bituma umengo baracise intege muri icyo gihe rero ni kubandanya twimenyekanisha twigisha abandi abantu benshi kugira ngo kumbure nitwamara gushika kuri iryo hangiro turiko turakorera ko na ambasaderi bizo haze hashike turi tuhari kandi bidufashe no kugira ngo ibe umurimo wa misi yose atabindi bintu bidusamaza
tumuriko murabandanya kumviza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika turi kumwe n'undi muntu wanyu iradiyo nk'ijwi ry'Amerika mwiriwe neza muri hega mutwibutse akazina kanyu muri Kenya akazina ninde akazina kawe ninde Ferdinand laba abantu bari ruhande yawe bari kwavuza induru ubakureho hanyuma ubandanye ushikirize ikibazo n'icyumviro mukanya gatoduka ku ijambo ndabona telefone yawe isa nigoranye reka tugaruke kwa ambassador Gabriel ndiho kubgayo tubwire cyane cyane ukuntu batekanya eka gukura izo ntambamye zose batubwiye nko mu myaka 10 iri imbere uyo murwi mubona hehe ambassador ndiho kubgayo
murakoze cyane aho ndawubona sino shura kuvuga uko ntabyonzi nsinzi mugabe ico mbona nuko intuzeye ivi intuzeye espoir iriho kuko turafise instrument nyinshi gose dushobora gukoresha kugira ngo tushobore kwiyamamaza njini ibyo kuza kwiyamamaza ariko si muri ayo mareresi ya Black Panthers ibyo bizodufasha gose cyane icyo ni cya mbere dongo turafite instrument turamaze kuza kuvugiriza Apollinaire sinda bimuvuga ibintu byiwe mugabo turamaze kuvugiriza umukuru w'igihugu Jimmy Carter kabiri kose turafite ibintu bizodufasha kuduga hanyuma ikindi nacyo tuzokoresha dutegerezwa kuba dutegerezwa kwandika intuzeye impapuro zerekana yuko nusoma ni kompanyi hanyuma rero duce dutangura gukora ni kompanyi sindamenya neza aho tuzoca mugabo tuzobihinyanyura turiko turabiga niho ngibita tukibitangura
Apollinaire Nshimirimana umurwi wanyu mubona hehe mu myaka 10 iri imbere
Icyo kibazo ni cyiza kandi kinkora musoro kandi kigoye kwishyura mugabo yewe uko ndabibona uko mbona ndazi yuko tuzaba turi heza mu myaka 10 gusumba uko turi ubu kuko ndabye imyaka tumaze irarenga 10 turi dutanguye ndabye aho twahereye kandi ku migambi dufise na ambasade ku byo tugomba gushikako n'abo tusanzwe tuvuzanye ingoma ukuntu babibona ishaka bafise ndabona ko tuzoba turi ahantu heza mugabo ndahabona neza mugabo ndabona yuko tuzoba turi ku rwego niveau federal tuzoba turi ba rurangirango kandi babitumwako
mutubwiye kandi Apollinaire uruhara muherutse kugira eka hariho amatwa dusumira iyindi sinema iri kuyategurwa bakaba barabasabye kugira uruhara muri iyo sinema byagenze gute
baraduhamagaye musanzwe kuva mu mwaka uheze twarahamagawe kuri kujya muri iyo sinema ya kabiri ariko mu ndwi iheze naho nyine barambwira yuko bagomba gusubiramwo filime hamabwira yuko dushobora kugenda bashobora kuduhamagara tukagenda muri Hollywood California muri icyo gihe twarose chance yo kugenda naho twagiye turi bakeya mugabo biratanga birafise akamaro kubona yuko twarahariya muri icyanezereje cyane nuko nasanze abo twari kumwe bose ngaha muri Atlanta kuburya filime bagitegura ubwa mbere abo twari kumwe icyanezereje cyane nuko nasanze twebwe tudashobora gusubirizwa urumva nicyo twariyo mu bisanzwe mu bantu bari basanzwe bariyo muri bwa mbere nicyo cyanezereye cyane kinaciye mbona yuko ahubwo bizodufa ari byampaye icyizere kandi binyemeza yuko inzira turimo ari nziza
ni byiza cyane rwose ambasaderi Gabriel ndiho kubwayo mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'ahantu ingoma zivugirirwa cy'ahantu zibikwa ko mu bihe bikanye izo ngoma zishobora kubyara cyangwa zikamera nabi cyane rwose tutangiye ku kibazo cya mbere cy'ukuntu aho ingoma zivugirizwa ikintu uyu murwi ukwiye gukora n'igihe reka ibibanza byo kumenyerezamo urundi rwaruka mwavuze rwaruka kenshi na kenshi ruja muri za kaminuza ugaca usanga ugiye muri kaminuza za kure ugasanga umuvuzi w'ingoma nk'umwe arabuze ikintu cyangwa impanuro cyangwa strategie muha Apollinaire n'izindi kuri izo bibazo byose
Nuzeye icyambere ku byerekeye aho tuvugiriza naramaze kubona yuko hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika usabye uraronka usabye uraronka kuzogerageza kandi twari twanabitanguye igihe cha tubitangura ingoma tugagenda ino usanga amanduze amashengero afite gymnase niko twabigize muri ayo watukagenda tukavugiza muri gymnase bakatwemerera mugabo ngahe ingora nitoba batwemerera kuko twagenda turi twashira imbere yuko turiko turavuza com in organisation sans bureaucratif iri oriande gufasha na community twebwe rero dutangiye kubigira company izomera nk'ibigora mugabo naho nyene umuntu azoraba tumaze gukura turashobora kuruwa sahi tukavugirizamo ibyo tuzovyiga kandi jewe nibaza yuko tuzobishobora tukaza turaruwa masahi icyo ni cyambere icyo nicyo nicyumviro mbona icereke nacyo abo bantu baza baragenda bagaruka naho nyine hariho ikintu dutezwa gukora baragenda tugaca tuvunikira inkuzi nkokora tukamera nk'ababibagiye twarihenze gose cyane kuri icyo kintu kuko ubu ahazoba ari tuzogumana contact umurito wiwe tuzoba tumuzi hakenewe ibintu bikomeye azoza tumubwiye tuti nuze uvuze cyangwa ahindiye umurisho tu ku muntu asanzwe avuza ingoma atayimba ingoma umurisho wiga mu munsi umwe kakabaye tuzoze turakorana gutyo baje mu biruhuko bakaza bari hariya tukabatuma ko bikenewe ibyo nabyo duteza kubikorera nk'uko nabivuze rero tubandanya twiyumvira
Apolinaire Nshimiyimana kimwe mu bibazo kandi namwe mwashikirije ni ikibazo cyo kwigisha urwaruka rukamenya izo ngoma ukuntu ingoma zitambwa n'ibintu bihambaye cyane rwose n'ibintu mutemezwa kubandanya mushira ku rwego rwo hejuru kuko hagize nk'umuntu umwe ava mu gasanga ntagishoboye ika uwo muza ntatamba cyane cyane nka bamwe mwahorana icyo gishobora kuba ari ikibazo ugasanga izo ngoma zirataye akanovera kazo ivyo mukora strategi zanyu kugira ngo mwame mufise abantu bazi koko kuza izo ngoma ni izihe ivyo mwifuza ni hibi
aho strategi ya mbere niyo ambasadere ajije kuvuga iyo umuntu wamwigishije akagenda bitumuta ubu twaramaze gufata icyemezo iyo umuntu agiye agiye nko kwiga handi biturutse bivanye naho tugira tuvugirize turamubwira twa twamenye hakiri kare tukamutuma ko akazoza tugahurirayo ari bikenewe ari ngiye tumurihira itike tukaza tugahurira nk'akarorero byashitse uyu muntu wanje ariko yiga muri Connecticut byasaba yuko tuyuvuza hafi tumuri tugenda kumutora cyangwa tukamuhitana urumva kandi yarabandanije hanyuma ikindi nacyo umuntu afise umurisho tuba tugumanye hamwe tukagumana en contact nabo muri icyo gihe biroroshye ntabyo ibigoye kugira ngo tumusubiriza gute kubera tuba twagumanye contact nawe hageze ko tuvuza aba umuntu wese watumuzi hari igihe ashobora kuza gutemberera muri icyo gihe dufise entrainement tuba twiyaranja tukayirondera tugerageza kuyirondera kugira ngo tusubire duhurire hamwe wumva niyo strategi twaciye dufata musanzwe twamaze kwitangura aho kuzovugiriza naho gutegura nibaza yuko aho tugeze ndabizi yuko icyo kibazo mwarimu wakibaje ambasaderi ariko aho tugeze icyo nagiye nkora mu gihe nari nsigaye arije ndongoye umugwi nagerageje kwiyegereza ayandi mashyirahamwe kugira ngo tugirane imigenderanire myiza mu gihe badukeneye tukamenya ingene bashobora kuturonka natwe igihe tubakeneye muri icyo gihe tushatura dukora ibintu bobo badukeneye natwe ko tuzi ko tuzobakenera muri icyo gihe dufashanye rero nibaza yuko tutazogira ikibazo kininiya cyane kubera icyo kintu naramaze kwishyira ku murongo
kajambo ka nyuma ambasaderi Gabriel Ndihokubwayo akaba mu motere kugaruka na kahe mwavuze ko mu migambi mwari mufise kwari kugira gukora ibishobose byose kugira ngo urwaruka ntirutakare ruje mu biyabiwa umutwe nk'uko bikunda kwibonekeza mu rwaruka rwinshi uyu mugambi mwarawushitse ko
Ego cyane urakoze cyane mushinga na Fredi kubaza icyo kubaza icyo kuraga kuraga nukuvuga iki nukuvuga yuko ibi turiko turakora twebwe byo tuzoba twashengeye dushaka yuko baribandanya icyo kintu twama twakibabariye kwama twabasiguriye bituma izo ngoma ziriho
igomeye. Ambassador Gabriel ndi huko bwayo ndabona ikiganiro cyari gihimbaye cyane gose ariko amasaha aragiye ndabashimiye cyane gose ukanya mwatse kugira ngo umuganire ni radio ijwi rya Amerika ndabashimiye namwe mushira na Apolline Shimimana kukanya mwatoye kugira muganire ni radio ijwi rya Amerika turashimiye engineer Peter Handley yadufashe muhinga bw'izuma na Nadia Ta yadufashe kwegeranya ikiganiro turabashimiye namwe shuti mwese mwatiye akamo mugashikiriza byimviro turabashimiye namwe mwaduteze amatwi ikiganiro muri sanga cy'umunsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.